nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Niriwe ntuti namwe bakunzi ba radio nzamba gateka kawe sangwe ikaze makuru yo kuri uyu munsi wa mbere nigenekezo rya mbere mu kakaro n'umwaka wa 2024 nifurize abarundi bose umunsi mukuru kwikukira nyuma y'imyaka 62 uburundi bwikukiye amakuru twabateguriye tukabatuyahera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira imyaka 62 rarumanye kuri rigenekerezo rya mbere mu kakaru Burundi burozi ntayo kwikukira mu ijambo ryashikirwe n'incungu y'u Burundi Rudoviko Rwagasore yahaniye ukwikukira yahamagariye abarundi mu butandukane bwabo ugutsimbataza ubumwe n'urukundo ariko ibyo yasabye abarundi byabaye amasigara cicaro umumenyesha makuru akorera radio television Isanganiro mu ntara ya Gitega yarakubaguwe kuri uyu w'Imana n'uburongoye igipolisi muri ntara ya Gitega umuyobozi wa radio Isanganiro yaneguriye nyifato y'uwo arongoye igipolisi yo gukubagura umumenyesha makuru ariko akora umwuga wiwe n'abanyeshuri bari mu biruhuko bikuru ngo baraburijwe kurenga imbibi z'igihugu kugira ngo bazokwitabira ibikorwa by'iterambere no gukundishwa igihugu ibyo nibiheruka gushikizwa n'umushikirangano w'intwara hagati mu gihugu mu ishyirahamwe rigiteka baranigura iyo ngingo kuko ngo iteka ibiri n'amategeko saya gusa kwa guca ku mayange mukanya ni donido
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa kuri no genekerezo rya mbere mu kakaru Burundi buhimbaza imyaka 62 bumaze buronse ntayo kwikukira mu ijambo yashikirije ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icenda umwaka w'1961 mu gihe umugambwe wiwe iprona wari uhejeje gutsinda amatora umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore yaharaniye intara yo kwikukira yahamagariye abarundi bose gutsimbataza ubumwe n'urukundo kugira ngo bashobore kwitunganiza kazoza ku Burundi tumutege yombi
uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere igitsinze uyu munsi kandi ni demokrasi y'ukuri demokrasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza namwe murazi ko icyo abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri ubu rero ubutigu burageze bw'ukwihweza ibibazo byerekeye u Burundi ibyo bibazo murabizi namwe hari ukongereza itunga ry'igihugu hari biraba amatongo yanyu hari biraba uguteza imbere abato bato n'abakene hari byerekeye amashuri n'ibindi tuzogerageza kwitaba ibyo bibazo byose nk'uko bibereye icyo nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi maze umutima ugasubira mu nda nshaka ko atanumwe yogirwa nabi nshaka ko leta yuba umubyeyi ahumuriza bose akabakingira namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe nimugwirize inshuti umugambwe wacu nimugwane mu nda nabo mwahura muhiganwa ntimwishime ntimushire isoni ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye hasigaye neza ya bose nidushishikare rero tuyirondere umuntu asigana rero azoramuka hagaritse umutima abantu bakavantara bari mu Burundi cabure abo bidasangiye umugambwe azobagiriye nabi cyane u Burundi kandi n'uguhanwa azohanwa bimwe bishimitse niko umugambwe wanje watsinze ariko nta ntsinzi ndemera ntabonye ku Burundi bwose buri mu mahoro nihirwe n'amajambere y'ukuri turakengurukiye cyane abo bose bashaka kudufasha gukorera u Burundi bwacu icyo twemereye igihugu ntituzoruhuka tutakigishikirije ndashimiye cyane ububirigi bwatureze turazi neza ko umuzigo bwahora byikoreye mu gutwara iki gihugu bugiye kuwutereka ku mutwe wacu turazi icyo twemeye kandi tuzogikora nk'uko birereye tugiye kwishira twizane ko twakuze ariko rero tuzokwama twigana batureze mu byerekeye ukubaha no gukundana muzoba muvyibonera n'umwarishima duhimbarwe
mu ijambo ryiwe ryo guhimbaza imyaka 62 Burundi bumaze burunse ntayo kwikukira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aremeza ko igihugu kitararonka ubwigenge mu by'ubutunzi yahamagariye abarundi bose kugwanya ubunebwe abategetsi nabo habasaba gutanga akarorero keza mu bikorwa kugira ngo igihugu kize gicike ku iterambere rirama
umwidegeye mu by'ubutunzi ni ukubona ko koko ushobora kubaho atawugukoze mu ntoki dutegereza rero kuvyura imizirikanyo yacu dutegere ko iterambere ritegerezwa kuvyarwa n'ibikorwa byacu twebwe ubwacu imboneza mu gihugu nazo zitegerezwa kumenya ko atawukorera mu nduru umwene gihugu ategerezwa gukora tekaniwe abona ko inzira y'iterambere ari umuharuro no kuvuga ko amahoro ubutungane itunganywa ry'ubutunzi ku neza bose ibikorwa by'iterambere rusange ibyo byose bitegerezwa kuba nyamwibonekeza kuko niwo mushinge w'iterambere ubwa mbere nuko twese twogwanya ubunebwe bwatwatse mu ndaro ntihagire ubusubira kurya ibyo aseze kiretse bamwe twita abantu nikora ntaho nikora nawe no muntu ntamagara atagira inkomezi cyangwa ubwenge ubwa kabiri ndasabye abari ku kivi ntihagire ababati nkokora babasamaza ngo ejo ntibuca nimuje hamwe ahubwo mugwize umwimbo hanyuma ahubwo kera mwigire inama y'ingene muzohingura mwongere mu bushore mu mwidegemvyo impanuro ya gatatu iraba indongozi z'igihugu nimuba akarorero mu bikorwa aho muri hose ubu n'igihe cyo guhinduka mwirihe aho mwakerewe mukora ijoro n'umurango mwerekane icyabene igihugu murongoye bobiganako
inzamba
Radio inzamba gateka ka makuru twateguriye harabandanye umenyesha makuru jira nibigira kuri radio televiziyo isanganiro mu ntara ya Gitega yarakubaguwe kuri yo w'Imana na komisere arongo y'igipolisi muri yo ntara Evariste Habogorimana arahagarikwa yongera janwa gupfungwa mu kiringo c'amasaha n'ibikoresho byiwe by'akazi bikaba byarafashwe n'uwarongo y'igipolisi amuhora yuko yari kafata amasanamu abapolisi bariko bakubagura abanyagihugu bari batondeye igitoro kuri station imwe iyo mu ntara ya Gitega umuyobozi wa radio televiziyo isanganiro Charles Makoto aranegura inyifato y'uwarongo y'igipolisi mu ntara ya Gitega mu gihe umumenyesha makuru we yari mu kazi kiwe arasaba yuko ibikoresho byiwe by'akazi bisubizwa agahamagarira abamenyesha makuru kugumana ishaka mu kazi kabo tumutege yompe
nagambye ko ari ibintu bibabaje ubwambere byarabishikiye umukozi wa radio televiziyo isanganiro akabari na mugenzi wacu umumenyesha makuru Gerard Nibikira mu ntara ya Gitega asanzwe arangura akazi kiwe ku misi yose karimo no kurondera gutohoza no kuryohora amakuru kugira ngo kandi tashikiza abanyagihugu kubona rero umukozi ari ku kivi mugabo abona abantu bari kubagurwa agiye gufata isanamu ntoya afatwa n'umukomiseri arongo y'igipolisi muri komine ya Gitega aramukubagura amuterera mu modoka amujyana kumufunga ingendo tumaze iminsi tubona aho mugenzi wacu yakoreye ikimenyeshamakuru iwacu muri iyo ntara nyine ya Gitega yanakubaguwe arakubitwa n'urongo y'igipolisi muri iyo ntara ibyo rero bije tuhagari kumutima ko tuca twibaza ati mbega igikorwa cyo kumenyesha makuru mu ntara ya Gitega mbega ntikigishoboka mbega umumenyesha makuru ari ku kivi ariko arangura umurimo wiwe arashobora kubizira ivyo rero bigatera bica intege abamenyesha makuru rimwe na rimwe kubera bashacoba ariko nico dusaba umumenyesha makuru kudashacoba igihe cyose ari inkuru yo gutohoza no kumenyesha abanyagihugu babandanye babikora ataguhiga imanga atakuraba hirya no hino kuko izo ni intambamyi zifatanye ku mwuga ariko na cane cane bikaba biteye isoni ku muntu ajejwe umutekano gufata umuntu ukamukubagura nkuko wabikora kubagura abanyagihugu ukamwaka ibikoresho n'umusitari dusaba amutwara kuba yosubiza ibikoresho harimo amatelefone bya Gerard Nibigira umumenyesha makuru wa radio televiziyo isanganiro mu ntara ya Gitega
Charles Makoto akaba yavugiye kuri radio isanganiro tubibutse ko Evariste Habogorimana arongo y'ipozi mu ntara ya Gitega yaheruka kandi gukubagura umumenyesha makuru akorera ikinyamakuru iwacu muri iyo ntara turabandanya amakuru twabateguriye abanyeshuri bari mu buruhuko bikuru barabujije kurenga imbibe z'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bazokwitabira ibikorwa byo mu iterambere no gukundishwa igihugu cyateguwe mu buruhuko byashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere Martino Niteretse hari ku igenekerezo rya 77 ruheshe mu ntara ya Gitega ku bwace niko yagize arongo muhariri y'igiteka ngo iyo ngingo ikiye ku binini bwizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi niho uburenganzira umubundi wese kwishira no kwizana mu itangazo ryasohowe n'uwo muhari Ashe niko yagize urongo yasaba umushikiranganji guhagarika iyo ngingo atagi hindi gamije atari guhonyanga agateka kurwaruka ruri mu buruhuko tumutege yome
igiteka iratangazwa n'ingingo ingingo yafashwe n'umushikiranganji w'intara hagati mu gihugu iterambere n'amakomine n'umutekano yafashe yiyumvira yuko inshuti zabo banyeshuri ziri mu gihugu cy'u Burundi gusa akibagira yuko mu bihugu bya Buraya za Amerika muri Canada mu karere hose bahafite inshuti rero isha muri iteka rigasaba yuko umushikiranganji yo kwisubiramo ko agahagarika iyo ngingo ibuza umwidegemzo ku bana b'igihugu iyo ngingo ikura nuvuga ubasha kubavyeyi abavyeyi kubana babo guko abana abavyeyi nubamenya ico batuma abana ndetse noneho naho ico gikorwa co tegurwa mu gihugu muri igiteka twari twiteze yuko bavuga nibindi vyateguwe bijanje gikorwa uti abana ko tuzi abanyeshuri batari mu bice bimwe bose adashobora gukora igikorwa kimwe harabana ari mu bisagara bizo kurima vyugu chimikoweko bitabara he nabana bato bato batojana muri izo biko ndetse ndere yarakwiye no kuvuga ati uyu mwanya bazoba ariko barakuri ibikogwa none uzosubizwa ni ikibazo bagurira makaye bazobarihira mera y'ishuri uto twose nitubazo ishya muri giteka gibaza
Uburundi buzira ko hari ibihugu biburementaniriza kubera gateka kazi na muntu byakagize ikibazo cha politiki cyavuzwe n'umushikiranganji w'agateka kazi na muntu ku munsi wa gatanu mu kiganiro cy'abashikiranganji ba leta y'u Burundi Merida Sabushimike akaba yabivuze kugira yizeze abarundi ko mu gihugu igihugu wigenga rero wateka kazi na muntu utazotakaza ikibanza cy'ubwigenge mu nama irejwe agateka kazi na muntu yaone kubwiwe ngo u Burundi burubahiriza agateka kazi na muntu bikwiye tumutege yompe
nagomba subire menyesha yuko umugwi wigenga koko ukora ibikorwa byawo mu bwigenge bwawo ntangere ndaramenyesha yuko umugwi wigenga SDH ufite iki kibanza cy'umugwi wigenga gushika mu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa gatanu nyene hanyuma ariko ndavuga ko ukora neza cyane mu bwigenge bwawo mbere no vuga nti numugwi werekana karorero ngaha muri Afrika umaze no gutumwa ko mu bihugu bitandukanye nko mu gihugu cha Cameroon mu gihugu cha Gabon Centrafrique kugira ngo uje gukarihiriza ubwenge iyi migwi yo muri ibyo bihugu byumvikana rero yuko ari umugwi wigenga kandi ukora neza cyane ariko tumenyeshe kandi yuko hari abandi ibindi bihugu byihaye intumbero yuko bifata ibintu by'akazi na muntu nkuko mengo ni politiki uno munsi ni haba haravuze yuko umugwi ushobora kwakwa ikibanza cy'umugwi wigenga nubamenyesha yuko ari ibintu by'ukuri bidafatiye by'agateka akazi na muntu mugabo ari ibintu bifatiye ku bintu by'iremenhanya usanga igihugu cyacu kigirirwa mbere gushika kuri ino saha umugwi utaba ari utuye inzego kugira ngo ushobore kurenganurwa kandi turafite icyizere yuko umugwi uzabana bifite kijya kibanza cy'umugwigenga kuko n'ikimenyamenya nuko dufite ibihugu byinshi bidushyigikiye bishyigikiye umugwi w'igihugu wigenga urabije agateka akazi na muntu ko bobandanya uri mu bya kibanza
mwishyirahamwe rukristo rijere kurwanya isinzwe kurarizwa buzima rya kirimwa muntu akate Burundi bobo si uko babibona ahubwo leta ngo isabwa korohereza umugwi urero agateka akazi na muntu SDH mu kutivanga mu bikorwa byawo kugira ngo ushobore kwerekana ko wigenga koko anita agateretse numuhuza bikorwa muri iryo shirahamwe avuga ko umushikiranganji w'agateka kazi na muntu atari we yarakwiye kwishura kwigabishwa by'uwo mugwi kushobora gukorogwa n'inama iryo y'agateka kazi na muntu yaone kurikira Anita Gateretse
mu bisanzwe icyo kibazo ku vyerekeye iyo ngingo yafatiye ugo rwego rwa SDH n'ibigiye gukorwa vyari bikwiye kubazwa abajeje ugo rwego rwa SDH mu gihe gogwe gogoba gwigenga kuko iyo ngingo yo kugabisha yafatiwe CNDH ni yafatiwe leta cyangwa iyo ngingo yafashe kugira ngo CNDH yerekane neza ko yigenga mu bikorwa byayo ko tamategeko ironswa na leta cyangwa abandi bose bashobora kwafisa ububasha birakenewe rero ko mu kiringo yahawe yerekana neza ubwigenge bwayo mu bikorwa hisunzwe amategeko agenga iyo migwi y'agateka kazi na muntu bita mu Gifaransa principe de Paris. Twibukanye ko mu mwaka wa 2018 CNDH yagabishijwe uko vyakozwe ubu ariko bigahera CNDH y'u Burundi yatswe iteka ryo kugumana ikibanza cha A ikamanurwa mu kibanza cha B. Turasaba rero dushimitse leta ko yokorohereza umugwi wa CNDH ugakora mu bwigenge kugira ngo uwo mugwi ushobore no gutanga intererano mu guteza imbere ibyerekeye agate y'akazi na muntu mu Burundi kandi unanagure n'isanamu y'igihugu mu makungu kuko iyi migwi y'igihugu y'agate y'akazi na muntu ikora nabi bihaza bikerekana ko igihugu cifashe mu byerekeye kubahiriza no kukingira agate y'akazi na muntu.
Ni kuri iryo rwijyane tagateretse duciye dusozera kwa makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwe mwese mwari mwateze yomi bumvise niyongere nako ndabashikiriza ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu mvuga nti na gahwana.